Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiri wa shuti mwese muduteze amatwi ni Fidele Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru yo kuri iyi saha. Burundi haravugwa ikibazo cy'ibura ry'igitoro. Abasanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi bemeza ko bari mu buhombe bukomeye.
Na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu. Ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mu gushyira nk'izi saha ntararo. Kurisha wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango.
Uyo ni umwe mu basanzwe batwara abantu kuri moto mu gisagara cya Bujumbura. Burundi igitega kumugwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo y'ukuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo mu ntumbero y'ukwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Abantu 129 bahitanywe n'ikiza cya mugiga mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta ya Virginia imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranduye igishusho kinini cyane cya General Robert Lee yari umuyobozi mukuru w'ingabo za Leta zo mu bumanuko bw'igihugu zashaka kwitandukanya n'izindi mu ntambara yo gusubiranamwo kwa bene gihugu. Muri Ethiopia ingabo za Tigreya zisha abasivili 120 mu mihana yo mu ntara ya Amhara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abandi 129 bahitanywe n'ikiza cya mugiga mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'ubuzima wa Congo mu ijoro ryejo kuwa kabiri yavuze ko abo bantu 129 bapfuye muri 267 byari byagaragaye ko banduye iyo ndwara mu ntara ya Tsopo. Ni nyuma yuko habonetse umuntu wa mbere wanduye iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu. Ibipimo byakozwe na Institut Pasteur ipari mu Faransa byabonye ubwoko busanzwe buzwi bwa bakteri itera indwara ya mugiga izwiho kuba itera icyorezo ahantu hagari nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryabivuze. Iperereza ryakozwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hafi ya Panga mu birometero 270 uvuye mu mujyi wa Kinshasa mu majyaruguru ya Congo ryasanze abarwayi bari bazahajwe n'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kugagara ijosi no kutabasha kuvuga neza. Byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani. Mugiga yandura binyuze mu gusomana, kwitsamurira ku wundi cyangwa se kumukororeraho cyangwa kubana hafi n'umuntu wanduye. Abantu b'imyaka yose bashobora kwandura iyo ndwara uretse ko hanini ifata impinja n'urubyiruko. Umuyobozi wa OMS muri Afurika Dr. Matsidiso Moweti yagize ati "Turakora mu buryo bwihuse dutanga imiti kandi twohereza impuguke zo gufasha mu bikorwa bya guverinoma kugira ngo icyorezo gihagarare mu gihe gito gishoboka."
Urakoze Eugenie. Leta ya Virginia imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranduye igishusho kinini cyane cya General Robert Lee yari umuyobozi mukuru w'ingabo za Leta zo mu bumanuko bw'igihugu zashaka kwitandukanya n'izindi mu ntambara yo gusubiranamwo kwa bene gihugu. Inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Iki gishusho cy'ikibumbe cya General Lee yicaye ku ifarasi yambaye igisirikari cyari gifite metero 18 kuva hasi kugera hejuru. Cyari cyubatse mu murwa mukuru wa Virginia, Richmond. Cyubatswe mu 1890. Cyari kimwe mu nzibutso nini cyane zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose zishushanya ubucakara bw'abirabura. Nyuma y'iyicwa ry'umwirabura George Floyd mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize n'imyigaragambyo y'akataraboneka yakurikiyeho mu gihugu hose, imirimbanyi zatangiye gusaba ko Leta ya Virginia irandura iki gishusho cya General Lee. Abantu 100 bari bazindukiye ku rubuga aho cyari cyubatse. Kimaze kuranduka bakomye amashyi cyane. Guverineri wa Virginia yatangaje ko ari umunsi utazibagirana mu mateka ya leta ye kuko iki gishusho cyerekanaga imyaka irenga 400 idateye ishema nkuko yabivuze. Imyaka 400 ni imyaka ishize ubucakara butangiye bwa mbere na mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka cyitwa Southern Poverty Law Center kivuga ko muri iyi myaka itandatu ishize inzibutso zirenga 300 zikuririza ubucakara bw'abirabura zimaze kurandurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose, ariko izindi zigera ku 200 ziracyahagaze.
Tugushimire Thomas. Ingabo za Tigray azishe abasivili 120 mu mihana yo mu ntara ya Amhara muri Ethiopia. Je ni mukangusa raduye ibindi kuri iyi nkuru.
Abayobozi bo mu karere babitangarije ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters uyu munsi kwa gatatu, bavuze ko abasirikare barwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigray bishe abo basivili 120 mu minsi ibiri mu mudugudu umwe w'intara ya Amhara. Abo bategetsi bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye mu mudugudu uri mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Dabat ku itariki ya mbere n'iya kabiri z'uku kwezi kwa cyenda. Umuyobozi wa Dabat Seunet Ubarem yabwiye Reuters kuri telefone ati kugeza ubu dufite imirambo 120 yose ni inzira karengane z'abahinzi, ariko dukeka ko umubare ushobora kuba uri hejuru. Hari abantu batari bamenyerwa irengero. Umuvugizi w'ingabo za Tigray ntacyo yahise asubiza ubwo yarabajijwe kugira icyo atangaza. Intambara yadutse mu mezi 10 ashize hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'izishyikiye ishyaka Tigray People's Liberation Front TPLF mu magambo ahimye rigenzura intara ya Tigray. Abantu 1000 barapfuye kandi abandi barenga 2,000,000 bateshejwe ingo zabo. Imirwano yo mu ntara ya Tigray yakwirakwiriye mu kwezi kwa karindwi mu ntara bituranye za Amhara na Afar, aho naho ni mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia.
Urakoze Eugene. Namdi Kanu ayoboye umuhari w'abashaka kwiyongora kuri Nigeria yitwariye leta y'icyo gihugu asaba kurekugwa akarekurirwa kuja mu Bwongereza. Yashingishije urubanza avuga ko yavanywe muri Kenya ajanwa muri Nigeria mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Muri urwo rubanza yashingishije muri sentare muri leta ya Abia mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, aho yitwariye leta n'inzego zijejwe umutekano abamwunganira bavuga ko uburenganzira butari buke ngendegwa ko bwiwe bwahonyanzwe. Sentare yo muri leta ya Abia iremeza ko urubanza rwashingishijwe kandi ko ruzokumvirizwa ku itariki 21 y'ukwezi kw'icyenda. Namdi Kanu afise ubwenegihugu bwo mu Bwongereza ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra IPOD mu mfunyapfunyo usaba ko igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ciyongora. Abategetsi ba Nigeria babona uwo muhari nk'umugwi w'iterabwoba. Kanu yamaze imyaka 2 mu munyororo muri Nigeria, yamara yarazimanganya igihe yarekugwa atanze ingwati mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Yasubiye guhagarikwa mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka akaba apfungiwe ku mugwa mukuru Abuja, aho ahanganye n'icyaha cyo guhemuka hamwe n'ibindi byaha. Asaba gutahukanwa mu gihugu cy'Ubwongereza, avuga ko hamwe leta ya Nigeria yobishaka kumufunga yotegerezwa gusaba abategetsi b'Ubwongereza kumurungika muri icyo gihugu. Ifungwa rya Kanu ryarateye icuka kibi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu, igice cy'igihugu kibamwo abo mu bwoko bw'aba Ibo. Iyo ntara yararondeye kwiyongora kuri Nigeria mu mwaka w'1967 yitwa Repubulika ya Biafra, byatumye haba ingwano yamaze imyaka 3 yahitanye abantu barenga umuriyoni. Mu Bufaransa, sentare y'abanyagihugu yihariye Cour d'assises spéciale uyu munsi yatanguye kuburanisha urubanza rw'abantu bagirizwa ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 130 i Paris mu mwaka w'2015. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Ku itariki ya 13 y'ukwa 11 mu 2015, abaterabwoba 9 bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hatandukanye mu murwa mukuru w'Ubufaransa, Paris. Umutwe wa leta ya Kiislam watangaje ko ari wo wabikoze. Usibye abantu 130 babiguyemo, abandi barenga 400 babikomerekeyemo. Nibyo bitero byahitanye abantu benshi mu mateka y'Ubufaransa. Mu babigabye umwe rukumbi ni ukiriho, yitwa Salah Abdeslam, afite imyaka 31 y'amavuko. Abandi bari kumwe nawe muri ibyo bitero biturikije n'ibisasu bari bambariyeho cyangwa bishwe n'abapolisi bimaze kuba. Salah Abdeslam niwe watangiye kuburanishwa uyu munsi ari kumwe n'abandi bantu 13 bashinjwa ko bagize uruhare mu buryo butandukanye mu bikorwa byo gutegura ibyo bitero. Abandi 6 bazaburanishwa badahari, ntibaratabwa muri yombi, ariko inzego z'umutekano z'Ubufaransa zikeka ko baba barapfiriye mu ntambara zo muri Syria na Iraq. Urukiko n'inkengero zarwo hararinzwe bikomeye cyane n'abapolisi barenga igihumbi. Urubanza ruzamara amezi 9. Abazahamwa n'ibyaha bashobora kuzakatirwa gufungwa burundu. Mu batangabuhamya bategerejwe harimo François Hollande wari umukuru w'igihugu igihe ibitero byabaga.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya gusamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence, cyane cyane ku migwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura. Yaroje wirika neza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence umaze ndwi hafi z'ibiri bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko y'uburengero isanzwe ikorerwamo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura niho hibonekeza kurusha ubukene. Ariko no mu zindi ntara haravugwa ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'igihugu abivuga. Bamwe mu bagendesha amapikipiki, imidugano za tukutuku z'amapine atatu zunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo.
Umugore wanje ntafungura nkubi nayo ndarondera dukaye twabana ndumva nk'ubunye bica bigora
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha 5 ubu kabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yadutunze umuryango mwa gushika nk'izi saha ntararo kubica wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango. Aha turi mu kajembe gete ntawolabwa ntanogera n'icapfo
kazi gasa n'agahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
zafise ingaruka nyine ku buzima bwacu twese twebwe are n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutse
igitoro murumenga n'indase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha 5 yose atararo murumenga ni atari ku buzima bwa nyine banzana ingaruka none yashya ntonze inzi ko nje kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri station sindonke urumva ni hatari nyene
irara mu Kamenge mugura abona nazanye umukiriya kica kirankamana nje nashitse ngasa moya ni nusu urabona rewe tukize saa 6 nta gitoro kiraboneka bifise byinshi byica isaha zo gufungura zageze sindaronka n'igihumbi cyo kujya cya kabiri bene ibyuma bava badusaba amaveresema na maveresema tuza kuronka
ndasi ndayigaya bugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bunajejwe igitoro mu gihugu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro akizeza ko ibikenewe byose biriko birakorwa kugira ngo iki kibazo gitoberwe umuti. Aha hari mu biganiro hayamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu.
Naho bideha ikibazo cy'igitoro kiriho umugabo turiko turakora n'abijejwe bose kugira ngo umuti utogwe. Twaraganiriye n'abasanzwe bacengeza mu gihugu ejo twari mu nama hamwe nabo kandi ejo nyene bwa buryo basanzwe babaha madayo y'abanyamerika rika ni yakoreshwa mu kurangura igitoro barayaronse baheruka no kuronka yandi tukibaza yuko vuba na bwango amakomande yandi yarasanzwe hari mugabo bacabagira na yandi makomande kugira ngo akagoze rigacike sinovuga umunsi nkava sanga swaganije mugabo vuba tuyize yuko ibije ni igitoro zasura kuba uko byahora mu miseze
yibaza ku ruhande y'ubukene bw'igitoro haba no kwikika mu kiza kuba kidandaza.
Iyo habaye nk'akantu novuga kubwoba ku igitoro kigiye gukena hari bamwe bashobye abatereka tukinyegeze kumura ibiciro bigira biduge ca kabiri n'uwahoranywa iritiro 10 acagomba kuzuza bigaca bituma rero ibintu byo nabi gusumba hakaba rero nibindi nk'uboja mu buyenzi usanga igitoro bayiko bakidandaza mu mabido muki
sindayiga bugira ubushinganje bw'amasoko ntanga nguvu yemeza kandi ko arabacuruza igitoro bagira amayeri ho gishora mu bihugu bibanye kubera aho kiri ku giciro kiri hejuru cyane
hariho rero nibi ya ku mipaka ugasanga kamyo kanaka muri abasanzwe binjiza igitoro araratwaye igitoro iri 310 mu isaha imwe bakaje avuga ngo kirarahetse igiye mucanguzo iyo kura haraba niho ntanzwe akarorero nta bintu byinshi byomara igitoro mu mwanya muto nk'uyo isaha cy'amasaha 2 iri 310 ngo zirahetse haraho rero cusanga hari abaci bakivoma kigace kica hakurya kubera igiciro gisumba ikiwacu aho dusaba rero kandi ko inzego zikorana iyo fraude ihagarare
bw'igitoro cya esanse bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza bidudwa kugera ku mafaranga 2,200 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya Bujumbura na Gitega no mu nkengero zaho ingenzi za bwijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no matagisi byadugijwe hagati y'amajana 5 n'igihumbi nubwo bushikanganje bujejwe itoro butashimye kuvuga imbo zatumye gikena bamwe mu bagicuruza batashimye kumwidondoro wabo umenyekana bemeza ku bukene bw'amafaranga agaciro cyangwa kutayahabwa ku gihe n'ibanki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena kuva amazu yo kuvunja amafaranga y'ubugawe mu kwezi kwa kabiri 2020 no kubuza ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu Burundi hakoreshejwe imihora ya telefone ku babikora badafite uruhusha rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege hamwe n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazotelefonwa bakarindira amasaha agahera mu nzira ikitavuzwa n'abadandaza bakora urucuruzi wa ndengambibe mu bihugu bya rere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu by'ubutunzi basigura ko bigoye bikiriko kuko ngo amabanki y'ubudandaje bisigura acuruza amafaranga abantu babazanye kandi nabo bayayarondera ko eloge urika neza ijwi rya Amerika
tugushimire eloge tukivuga ku Burundi igitega ku mwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo y'ukuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo nk'ibibuga vy'umupira w'amaguru ibikorane ububare n'ibindi mu ntumbero y'ukwirindikiza cumbera wa corona inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
abajejwe intwaro ku mwa mukuru wa politike w'u Burundi gitega bemeje ko ikiza cumbera wa corona cabaye ndanse Mustanire wa komine Gitega Jacques Ndwimana yasigurishwe ijya America igituma sigaye haboneka ibiti giri ry'abanduye ico kiza barenga amajana 600 kundwi muri yo ntara
ibihengeri bimwe byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abaje bava hanze ico kiza kigwiriranye cyangwa bavuye mu zintara zimaze gufatwa cyane ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umugwa mukuru wa politiki Gitega mbona ko gisanzwe hasazwa n'igisagara kinini natwe nyine tuba turi mu bantu bageramiwe turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu misi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza abaza bacishamo baramukanya twatudwo two kukaraba naho turi ugasanga ntariko barakaraba bamwe batanguye n'ubusuzugura ikino kiza abona yuko menga singwari hambaye nkuko harabatongwa ko bagwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano ugasanga bariko baratembera abo rero bashobeye gufata gukumenyekana barahaye inkwebuzo
bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa bavuga ko bagiye kwikubita agashi
kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudushorera ashobore kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira igikiza
impanuro yo gukaraba ni nziza yahubwo yarikwiye no kugumahori kugira ngo bifashe isuku ibandanye byiyongera kubona kare nta wushima gufa
ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba abene gihugu bo mu ntara y'Igitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza amabwirizwa y'isuku
kugira ngo ico kiza gituzwe igitega mustaneri ari kumwe na burumatare w'intare ya gitega bafashe ngingo zo kugara ibibanza byose bihurirwamo n'abantu benshi muri iyo commune ku bwa Jacques Ndwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe
twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije nuko dufataye yuko ikiza kiriko kirongerekana aha mu karere kino commune yacu ya gitega ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nkuko twasabwe na nyakwara amatara rongoye intara byahagaze aha muri komine nta ntuzusuba kwemera yuko abantu bagira amahwandiro manini nkabijya by'ibikorane nkabijya byo kwinezereza biteramo muri kino gihe tubona ikiza cyasubiye kuba ndase aha muri no komine abagomba rero kugarariza izingingo cyatufata nk'abasi bagomba kononera bene wabagomba kononera igihugu
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi w'umugera barenga igihumbi n'ijana mu ntara ya Gitega mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu cyose icyo kiza cya COVID-19 kimaze gufata abarenga ibihumbi 13 abagera ku 10 nabo baramaze kwitaba Imana nk'uko ubwo bushikiranganje bovyerekana na ivyo bitigira biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika nta rucanco ruratangura gutangwa mu Burundi mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga ifashanyo yugo rucanco yamara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza cy'umugera wa corona watangaje ko leta leta zo kwigera ikangurira abanyagihugu kwikingiza uko niko umushikiranganje w'intwara yagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca atwari umugwi yabivuze kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanira iyo vaccine tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavagise ngo ntaje kwavuze umurundi azokumba bishaka ko akeneye vaccine azotagenda yitura abikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazobaze leta.
Nawe biruko umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC ugiye gushiraho murekarengane izohabwa bamaze kwicandagisha kugira ngo abaribo bajabuka imbibe z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango no Burundi burimwo. Iyo murekarengane iriyamirizwa no Burundi. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Arengio Mebunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyafrika y'ubuseruko. Gusa EAC isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemera incanco za COVID-19. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver.
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuri uyu wa kabiri I Kigali mu Rwanda hatanguye ihiganwa ry'igikombe cya Afrika muri volleyball. Mu ikipe yaserukiye ayandi harimwo ay'u Rwanda n'u Burundi. Amakipe yarahuye ubwa mbere mu myaka itandatu irangiye. Umumenyeshamakuru wacu ari Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana niyo nkuru adufitiye.
Muri Kigali Arena habera izo nkino urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi n'urwahuje Burundi n'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'2015 hadutse ingorane za politike zatumye Abarundi batari bake bahungira mu Rwanda byatumye imigenderanire y'ivyo bihugu icumbagira. Kuri benshi kubona igihugu cy'u Burundi kirungiye ku mugwe serukira gihugu ukitabira inkino zatunganirijwe mu Rwanda ni nkimboneka rimwe. Kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi haba inkino u Rwanda ntigwitabe no mu Rwanda habera inkino bikagenda uko nyene. Urwaruka rwa mu Burundi no mu Rwanda rwaganiriye n'ijwi rya Amerika rurafite icyizere ko inkino zishobora gutuma imigenderanire y'ivyo bihugu igenda neza. Uno amaze imyaka itandatu ahungiye mu Rwanda.
Cari ikintu ciza cane gose vyaturyoheye vyaduhimbaye twari tubishuhiye cane gusubira kubona ikipe serukira gihugu kuyishigikira. Ibintu vyari biryoshe cane kandi n'ibintu vyerekana icuka ciza hagati y'ibihugu bibiri. Imigenderanire ishobora kumera neza biciye muri sport. Turabishima cyane aho bigeze.
Uno musore nawe mu gisagara cya Bujumbura yizera ko ugo rukino ugiye kugurura imbibe urwaruka rukidegembya nk'uko byari biri imbere y'umwaka w'2015.
Uyu munsi rero kuba u Rwanda n'u Burundi bashobora guhurira mu nkino zimwe harimo icyizere ko inkino zishobora kuba imwe mu mpamvu za bino bihugu bibiri imigenderanire igiye kuba myiza gose. Twaraye tujyohe gose tubonye idarapo ry'u Burundi abaserukiye u Burundi bari mu Rwanda batacu binona. Ibyo rero biraduha icyizere turi kugwaruka yuko ibintu bigiye kumera neza. Ndabona ko inkino zirashobora gukoreshwa kikaba kimwe mu byotuma migenderanire umubano w'ibihugu bibiri ukomera gusumba.
Iyi nkino zihuza ibihugu indirimbo zihayagize ibihugu bigomba bikine zirasamirana ari nako vyagenze kuri uno wa kabiri muri Kigali Arena. Uno musore aba mu Rwanda amenyesha ko amaze kubona abantu bose bahagurutse bakaririmba ururimbo ruhagize u Burundi amosozi yamutanze hasi.
Ni ikintu cyadukoze ku mutima cyarimo emotion nyinshi 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 cyane gose. Iyi ruririmbo ruhagize igihugu cyacu Burundi bwacu yamaze imyaka igera kuri itandatu indwi nayumva. Ushobora kuyumva ukajya kuri YouTube ariko uno munsi haba urwo rukino nashoboye guhaguruka ndayumva ndayiririmba cari ikintu gikomeye cyane uri umwanya muto ko ukomeye cyane uri mu isiguro nyinshi cyane gose sinzi ukuntu nabibasigurira gusubira kumva Burundi bwacu byaduhimbaye cyane turifuza kuguma tuyiririmba kenshi gashoboka n'igihugu cyacu dukunda cyane.
Mu myaka y'amagumu mu Burundi bwaciyemo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye amakaritsiye atandukanye y'i Burundi yarigabuye hashingiwe ku bwoko. Nta mututsi yarakije mu makaritsiye agwiriyemo abahutu eka nta n'umuhutu yahunyoza ikirenge mu makaritsiye agwiriyemo abatutsi kuko yashobora kwicwa izuba riva. Inkino zabaye kimwe mu byatumye ababa muri izo karitsiye basubira kugenderanira. Frederico Bamvuga Inyumvira yari muri uwo mugambwe wa Ndadaye amenyesha ko ivyaba yari vyiza kandi ko atakintu kitagira intango.
Umuntu yovuga ati ni byiza ko imigenderanire itangura bigaherana ngaho ku nkino ntaco gikuru nuko heza bakabandanya ibyo bapfa bakabiheza bakabikura mu nzira bibandanije byo bavyiza kuko arako byagenze uko ca ico gihe ca krize ya Bujumbura singombaga uce bigenda uko muri krize iri hagati y'abarundi n'abanyarwanda ariko ni byiza ko batangura kuri ibyo bintu bito bito amakaza maranya ku bintu bikuru bikuru.
Na Alphonse Rugambarara umunyapolitike yararongoye bushikiranganje bw'inkino ico gihe mu magume yo mu Burundi aremeza ko inkino ari kirumara mu guhuza abantu.
Turashobora kuvuga yuko cyizere hagati y'u Burundi n'u Rwanda yo kugarukana imigenderanire myiza kiriko kiratangura kuboneka kandi inkino zirafasha cyane kugira ngo ibihugu byari mu matati bishobora gutangura kubonana. Nibyo baratanguriye ku bakuru Premier Ministre wo ngaha yaragiye Burundi tubonye rero yuko nibyerekeye sport bitanguye kuboneka turizera yuko na mipaka bazoyugurura muri iyo minsi iri imbere.
Frederico Bamvuga Inyumvira aremeza ko inkino zafashije cyane mu guhuza Abarundi ariko ko mu matati y'ibihugu haba hakenewe inguvu zihagije kugira imigenderanire ibe myiza. Kubwiwe inkino gusango ntizihagije harakenewe n'ishaka ry'abatwara igihugu nabo nyene bakabona n'amaso mu yandi nk'uko abakinyi babikoze. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti mudoteza amatwi ahaniyo dusoreje makuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe, ndabatumira no kubandanya mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika chachu mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cha.